Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi wa gatanu, itariki zine z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabahaye ikaze mu biganiro vyo kuri uno mugoroba.
Turiko turaraba umugwi Sevier oza wisunze ukuri utaravye utumvirije ku ruhande canke se abandi kugira ngo ntibashikirize ibitari vyo.
Uyo ni Musenyeri ajejwe mu biganiro murantunga ku bibazo bijanye na kahise k'igihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru turaza kwibashikiriza mu kanya gato n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, harimwo ayerekeye impunzi z'Abarundi mu bihugu bihanye imbibe n'u Burundi. Ingingo yafashwe na President Mugabe ku butaka bw'agaciro mu gihugu ciwe, ikibazo c'ingenzi zihanze ibihugu vya Buraya, n'amakuru tugiye kubashikiriza mu kanya. Mugume ku maradio yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku Burundi. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho impunzi ku isi ritangaza ko igitigiri cy'Abarundi bahunga igihugu cyabo kimaze kurenga 250,000. Kuri uno munsi wa gatanu, umuvugizi w'iryo shami rya ONU Melissa Fleming yavuze ko amakambi y'impunzi atanguye kuzura mu bihugu bihanye imbibe n'igihugu cy'u Burundi. Ibihugu bigenda birakira izo mpunzi, cyane cyane muri Tanzania, aho bamaze kwakira impunzi z'Abarundi zirenga ku 130,000 kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze. Fleming avuga ko ONU imaze kuronka ibice bitatu ku ijana vyonyene by'amafaranga amamiliyoni 175 basavye kugira bagerageze gukemura icyo kibazo c'impunzi z'Abarundi. Abarundi batangiye guhunga igihugu mu mwaka uheze, nyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko agiye kwiyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu kiringo kigira gatatu cavuzwe ko menshi akagitsindira. Ibiro vya ONU bitangaza ko kuva icyo gihe hamaze gupfa abantu 400 mu migumuko yatumye haba itana mu mitwe hagati y'abanyagihugu n'abapolisi, hamwe no mu bundi bwicanyi bwagiye buraba mu gihugu. Ejo ku munsi wa kane, Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yavuze ko atazohindura ingingo yafashe yo kuyobora urwego rwo gucukura amabuye y'agaciro mu kwezi guheze. Mugabe yahaye amashirahamwe mpuzamakungu acukura ubutaka mu gihugu ciwe iminsi 90 kuba bahagaritse ibikorwa vyabo kandi bavuye mu gihugu. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Zimbabwe, Mofu Sebastian, avuga ko iyo ngingo iri mu ngingo zimwe igihugu zigiye gutuma igihugu kija mu bibazo kubera abagwizatunga batazoba bakije kugira ubudandaji muri ico gihugu. Mu kiganiro kirambuye yagiranye na televiziyo y'igihugu, Perezida Robert Mugabe yavuze ko igihugu ciwe cyanonse amafaranga atarenga amabiliyoni 2 y'amabiliyoni 15 y'amabuye y'agaciro yacukuwe kuva mu mwaka w'2009. Mugabe abaza ati, amabuye yacu y'agaciro yagiye he? Baracukuye, baraduciye muri humye. Baharabaye guhendwa, ukunyagwa kurengeye kwagiye kuragirwa n'amashirahamwe yagiye aracukura ubutaka. Twaranyazwe n'amatungo yacu. Ati, ni nayo mpamvu twafashe ingingo yuko leta igiye kwigarurira akarere karimwo amabuye y'agaciro. Leta ni nayo yonyene igiye kurekurirwa gucukura ubutaka bw'agaciro muri ico gihugu. Nta uzoshobora kwizera amashirahamwe na rimwe yigenga muri ico gihugu yarasanzwe acukura ubutaka. Ati, twari dukwiye kurabira akarorero ku bihugu nka Botswana, Angola, Namibia n'ibindi. Abategetsi muri Yemen batangaza ko umugwi w'abagwanyi binjiye mu kigo citaho abantu bageze mu zabukuru mu ntara ya Aden bica abantu bashaka kuri 15. Muri bo hakaba harimwo ababikira 4 bava mu gihugu cy'u Buhindi. Abajejwe umutekano bavuga ko abagize ico gitero kuri uno munsi wa gatanu binjiye ico kigo barasisha inkoho zo mu bwoko bwa automatic. Umwe mu babibonye yavuze ko abo bagwanyi baje batangura kurasa barasa umubikira yakora akazi k'ubuforoma kuri ico kigo barangije arangije aboha abandi bantu baba kuri ico kigo nyene arabarasa abajejwe intwaro kumwe n'abakozi b'ibitaro biyobowe n'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu Gifaransa mu gisagara ca Aden babye bamenyesha makuru yuko mu bitavye imana harimwo ababikira bane abakenyezi b'abanyeyemen babiri bahakorera abantu munani bahaba hamwe n'umuntu umwe mu bari bajejwe umutekano w'ico kigo ico kigo catewe kiri Aden muri district ya Sheikh Osman nta mugwi w'abagwanyi uri yitira ico gitero yamara mugwi w'intagondwa za leta ya Kiislamu Islamic State uvugwa ko ari wo umaze igihe ugira ibitero by'iterabwoba bitari bike muri Aden igihugu cha Turki cahanishije abanyesiriya bagirizwa urupfu rw'umwana muto n'umuryango wiwe basomye nturi mu rugendo bafashe baja mu gihugu cha Turkiya igihano c'imyaka 4 mu munyororo n'amezi 2 kuri uno munsi wa gatatu ibinyamakuru byo mu gihugu cha Turkiya byatangaje ko uwitwa Muwafaka Alabash na Asem Alfred bagiriwe ivyaha bijanye no kunguruza abantu mu buryo butemewe n'amategeko muri zo mpunzi zasomye nturi yari umwana w'imyaka 3 yitwa Aylan Kurdi yahavuye aba ikimenyetso c'ikibazo gihambaye c'impunzi gihari muri iki gihe Iburaya inyuma yaho isanamu y'umuvyimba wiwe uwo mwana muto utowe ku nkombe y'uruzi mu gihugu cya Turkiya ugashigwa habona mu binyamakuru byinshi muzindi mpunzi zasomye nturi umwana nyina w'uwo mwana kumwe na musaza we bari mu basomye nturi Murumva radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio inshuti ya bose mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter adresse yacu ni VOA radio yacu site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Rwanda Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame we n'abagenzi be bashikirije inzandiko zirimwo amajambo ya nyuma yo kubihano ubushikirizwa manza bwabasabiye byo gufungwa imyaka 22 abaregwa bose uko bari batatu basavye sentare kubagira abere inkuru ya Eric Bagiri ubusa ikigare mu Rwanda
Bavuga kubihana abaregwa basabiwe n'ubushinjacyaha kwisonga abanyamategeko ba Colonel Tom Byabagamba basabiwe gufunga imyaka 22 ni hazabu ya miliyoni 8 mu mafaranga y'u Rwanda guhanagurwa himeta za gisirikare zose no kwamburwa uburenganzira bw'ubunyarwanda bavuze ko ubushinjacyaha bwamureze bushingira ku bimenyetso bitariho kubyaha atakoze bavuze ko bakurikije uburyo batanga buhamya basobanura amagambo bamurega atayavuze kuko bivuguruza abandi batayiyumviye ku kiganiro General Rudakubana yagiranye na Colonel Byabagamba kuri demokarasi uregwa garagaza ko mu Rwanda hari demokarasi karasi ni kimenyetso ubushinjacyaha bwasabye ko gikurwa muri dosiye ariko kubiregura no guhunga ibimenyetso k'ubushinjacyaha ijambo rya Perezida Kagame bivuga ko Colonel Karakire yaryitabiragaho kuri telefone Colonel Byabagamba aregwa kunenga bagaragaza ko barivuzeho bemeje ko baryumvishe kenshi ariko babura no kuvuga mwe mu magambo yararigize bityo abanyamategeko bavuga ko ritabayeho abatanga buhamya barimo Colonel Chance Ndagano yabaye Perezida wiburanisha muri urubanza afata n'icyemezo cyo gufungwa baregwa by'agateganyo bavuze ko ibyo ubwabyo bidakwiye mu butabera nabo inyandiko mvugo ya Colonel Bukenya wemeje ko ibiyikubiyemo bigomba kubazwa ubushinjacyaha nawe basabye ko urukiko rutazamufata nk'umutanga buhamya Maître Gakunza ati nge nagize deception nari nzi ko nyuma y'ibyo Colonel David Bukenya avuga ubushinjacyaha buzahaguruka bugashinjura aba banyamategeko basabye urukiko kutazashingira ku cyo bafata nk'amaranga mutima y'ubushinjacyaha ngo ruhereho ruhamye ibyaha Colonel Tom Byabagamba Colonel Tom Byabagamba ahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yazamuye inzitizi yavuze ko kuva yafungwa afunzwe mu kato kwabonana n'umuzanira ibyo gusa arabaza ati ko mfunzwe ku cyemezo cy'urukiko iki gihano maze mpameza agera kuri 18 cyatanze yatanzwe n'uruhero ukiko Major Charles Madudu kuri iburanisha yavuze ko ho bigeze mu ipfundikira ry'urubanza imaka nkizo batazijyamo namagambo yarakaje Colonel byabagamba avuga mu mvugo we hejuru kandi rakayati mwibivuga ariko mutegeke ko mfungwa nk'abandi banyarwanda byati iki ni gumwe mu bagize imiryango y'abaregwa araturikarira mu rukiko amahoro suko abantu batagira makimbirana amahoro nuko makimbirane yabaho ariko hakaboneka ubutabera namagambo ya Martin Luther King wahirimbani ukwishyira ukizana ko abirabura muri Amerika yasubiyemo na Maitre Gakunzi imbere y'umucamanza yanzura yayasobanuje ko kitaba ikibazo kubushinja cyahabwa rega ibinyoma wabunganira ahubwo ko ikibazo cyabari ukurukiko rwabibona ntirumugira umwere General Frank Rusagara yakunze kumvikana agaruka mu mateka y'u Rwanda yahuza n'ubwiregurire bwe mwijwi ryumvikanisha akababaro ati nahunze mfite imyaka 8 nzi kuba impunzi cyaricyo nzi kuba uru Rwanda cyaricyo ikirego cyanjye kirantangaza mfite imyaka 60 sinshobora kugambanira u Rwanda barugambanira n'abataruzi u Rwanda ni rugambanirwa yavuze ko gahunda ndu munyarwanda yitumiwemo n'ibiro by'umukuru w'igihugu bimunshingano zo kuyikangurira abandi mu mwaka ubushinjacyaha buvuga ko yari yaratangiye gukurikiranwa ati ubwo butabera bwankurikirana gasinzi ubwaribwo yumvikanishije ko yatangiye gukorera igihugu bamwe mu bamushinja bakiri bato General Rusagara yakunze kugaragara yifashe mu manyungu nyungu ubundi yitakuma yumiwe ati ahubwo abantu baribaza batabaye ate bya bindi bitigipinga amaye ati kigarashe no ntushobora kugambanira mu senior officers imesi ni muri bingaro y'akabari tennis club ashinjwa kuba yari yaragahinduye ibirahamagarira abahisi n'abagenzi nyarutarama ngo bagambane uregwa yavuze ko batanga buhamya nka Colonel Karege na Murisa bamushinja ibyaha bahabwa imirimo nk'ibihembo naho Captain Kabuye wari ufundwa akamushinja yabifashe nk'isenene ziryana ati senene Kabuye yaryaga isenene Rusagara yongeye kuvuga ko ibyaha byose aregwa bishingiye ku masano yabe bari mu ihuriro RNC ridacanwa kano ubutegetsi buriho mu Rwanda kandi cyahari gatozi yarondoye amasano y'abantu benshi ati Dr. Himbara ni muramu wanje kumbaza ibyo akora ni wabugiye gusenya u Rwanda yanzu yavuga ko kizira mu Kinyarwanda guhema kukuze yasabye urukiko kuzabisuzuma rukamugira umwere umwunganizi we Buhuru Celestin nawe yavuze ko uwo yunganira ari umwere yasabye urukiko kuzibagirwa batanga buhamya barunyuze imbere bakora icyo yise kurubeshya atubwere bwa Rusagara burera kurushura muri tureba hangaha Colonel Murisa na Karege bamushinja umwunganizi abafata nka nkingi za mwamba mu bamucuriye ibyaha aturetse imana y'u Rwanda yonyine yatumye bivuguruza naho ubundi amagambo yabajya gusa kubyo sergeant Kabayiza aregwa byose umwunganizi we Milton Nkuba bikubira mu cyo yise biremekanyo by'ubushinjacyaha agasaba kumugira umwere icyemezo cya nyuma ni ku itariki ya 22 z'uko kwezi kwa gatatu akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
urakoze Eric bagira ubusa turacari mu Rwanda Sentare y'ikirenga yaciriye urubanza bagabo 22 bagirizwa ivyaha vyerekeye ugushaka guhungabanya umutekano mu gihugu ibindi kuri iyi nkuru dutega amatwi mugenzi wacu Assumpta Kaboyi mu Rwanda
abaregwa bose kuri 22 urukiko rwemeje ko babarizwaga mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR iri tsinda riyobowe n'uwitwa Mukeshimana Jean Baptiste uvuga mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda rigaragaramo abantu bakoraga imirimo inyuranye biganjemo abanyeshuri muri kaminuza abarimu abaganga n'umubare munini w'abakoraga ubuhinzi hafi ya bose kuri 22 bari hasi y'imyaka 50 abaregwa bakurikiranwe icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR icyaha cyo guhungabanya umudendezo w'igihugu icyaha cy'ubuhotozi n'icyaha cyo kureba mu mutwe w'abagizi ba nabi ibyo bakurikiranweho byumvikanye mu myaka 5 ishize ubwo hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali ahantu hatewe grenade ndetse rimwe na rimwe zigahitana abatari bake nubwo abaregwa bari bahuriye mu itsinda rimwe ryo kureba mu mutwe w'abagizi ba nabi ntibahawe ibihano bimwe abaregwa bagera ku 10 bahawe igihano gisumba ibindi mu Rwanda cyo gufungwa burundu biganjemo abahoze ari abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda abari abarezi ndetse n'abacuruzi irindi tsinda ririmo abantu bagera ku 12 baneshejwe igihano cy'igifungo hagati y'imyaka 20 abandi 15 ndetse hari n'abahawe imyaka 5 ubwo baburanaga hari bamwe biyemereraga uruhare rwabo mu gukorana n'umutwe wa FDLR bakemera ko bagiye batumwa n'umutwe wa FDLR ndetse ari gahunda yateguwe mu gihe kitari gito ibihano bahamwe n'ibyaha bahawe ni nabyo bari bakatiwe n'urukiko rukuru mu ntangiriro z'umwaka wa 2012 ubwo baregwa bageraga kuri 30 umunani urukiko rubagira bere bahita bataha abari 22 bahabwa ibihano birimo gufungwa burundu n'igifungo kiri hagati y'imyaka 20 ndetse n'5 ibi bihano nibyo byongeye gushimangirwa n'urukiko rw'ikirenga abahamwe n'ibyaha kandi bategetswe kwishyura amafaranga y'igarama arenga 19,000 n'urubanza rwasomwe hari abaregwa gusa nta benshi bagize imiryango yabo bari bitabiriye urubanza. Abaregwa benshi bamaze imyaka irenga itanu bafunze. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru yo mu biyaga binini arabandanya. Tuje mu Burundi, umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza yatanguje kuri uno munsi wa gatanu mu ntara ya Kayanza isemo igira kabiri y'ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri ku vyabaye muri kahise no kunywanyisha abarundi. Perezida Petero Nkurunziza ahamagarira abagize uwo mugwi gukora nk'abikorera ukuri ku vyabaye kukamenyekana. Inkuru ya Evariste Nzikobanya nka mu Burundi.
Iryo semo ryo guhimiriza abarundi kugira bazotanga umuco ku vyabaye muri kahise ku Burundi ni gikorwa kirindiriye abagize umurwi Severe. Musenyeri Jean Louis ari kwisonga ry'uwo murwi ashimiye intambwe ya kabiri umurwa rongoye ugiye gutera mu kumenya ukuri.
Comme nous dit la Bible, c'est la vérité qui nous rendra libre.
Nuko byanditse mu gitabo cya Bibiliya, ukuri konyene niko kuzoduha umwidegenzo. Uko kuri niko kuzodukura ugufatira ibintu byose mu kivunga. Uko kuri niko kuzodukura mu kwigunga byaranze igihugu cacu haraheze imyaka irenga 40. Nukuri konyene kuzokiza ibiguma byacu. Uko kuri nyene kongere itegure urwaruka mu kutajana nyabahururu na cane cane mu gukurikira ibihuha canke ibindi byoza birusamaza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuguruye iyo semo ya kabiri yagarutse kuri kahise kasutamitse u Burundi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yanatanze akarorero ku rufugu njungu y'intahe yo kwikukira n'umuryango wiwe.
Abarundi bari ngaha muribuka neza yuko kuva tukibona intahe kwikukira twaciye ibibazo bikomeye cyane. Twarabuze umugani watari umugani udutubwo kwa gasore, ndetse n'abana bimwe babiri, umwe yari akwije ndabunyakiri wunda meza atatu ndetse n'umukenyezi wiwe arakurikira atacu bazira. Indaje ituma rero uno mugwi waje kugira ngo dufashe kuraba ibyatugoye muri kazi kugira ngo abarundi duhaguruke nk'abagabo. Uko basokuru bamaze bati ubugwa ni kimwe, ingorane ni kugumayo, igikenewe ni kubyuka tubabuka tukubaka igihugu.
Petero Nkurunziza yiteze ibikorwa byiza by'umurugujejwe gutohoza ukuri ku vyabaye mu Burundi afatira ku yindi mirwi yabayeho mu bihugu avuga ko vyahuye n'ibyago byinshi. Abanyakayanza biteze ku uwo murwi ugiye gukora atawuhengamiye. Umwe mu banyakayanza yabwiye Ijwi rya Amerika ku uwo murwi wari waratevye akawusaba gukora n'ingoga kugira ukuri kumenyekane ku vyabaye bivugwa nk'ibihuha.
Turiko turaraba umugwi Severe oza wisunze ukuri utaravye utumvirije ku ruhande canke se abandi kugira ngo ntibashikirize ibitari byo, kuko abantu benshi barashaka gukoresha abantu ko batari canke se wo kwisunga by'ukuri kuri nk'ukuri nyene wo bashikiriza ivyo babona canke se byabaye.
Musenyeri Justin Welby aserukira idini ry'Anglikane kw'isi ubari mu rugendo hano mu Burundi yabonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Musenyeri Bernard Ntahoturi arongoye ishengero Anglikane mu Burundi yamenyesheje ko ivyo bavuganye n'umushitsi ahanini byari bishingiye ku kunywana hagati y'abarundi
bavuganye ibyerekeye kunywanisha abarundi yuko abarundi bakwiye gusubira hamwe urumva rero ico bavuganye ico bakoreye hamwe ico basengeye nuko abarundi basubiye kwikubita gashi kandi bakamenya yuko ari igikorwa cyabo gusubiza hamwe kugira ngo ntibasambure ariko ahubwo mu budasa bwabo bubake
isemo ya mbere mu kiringo cy'umwaka umwe hafi n'igice umugwi severe wari kutegura amategeko n'ayandi mabwirizwa uzisunga mu bikorwa byawo amahugurwa ku bakozi no kubagize uwo murwi ibirori byo gutanguza isemo ya kabiri iraba ibikorwa by'umurwi w'igihugu jejwe gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962 gushika mu mwaka w'2008 byari byitabwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi abashinga amateka abakenguza amateka bamwe mu bashikiranganje ba leta y'u Burundi n'abandi banyacubahiro ku mugwa mukuru w'intara Kayanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka mu ntara ya Rutana naho ariko harakwiragizwa igiti kizohava gisubirira ifumuri ry'ikizungu ico giti citwa Titonia diversifolia abashakashatsi mu by'ubutaka mu ntara ya Rutana baremeza ko ifumbire ry'ikizungu engrais chimique mu gifaransa uretse kuzimba gusa ituma n'isi ndimwa itituka inkuru ya Fidelite ishatse mu Burundi
biturutse kwindagurika ry'ibihe n'itituka ry'isi ndimwa abarundi barijukiye gutabira indimo zabo umwe mu buryo bukunda gukoreshwa bugizwe n'ikoreshwa ry'ifumbire y'ikizungu iyo bitanga engrais chimique mu gifaransa mu ntara Rutana ibyo dukora mu buyobozi bw'uburimyi mu ntara byerekana ko abarimyi barenga 70% bakoresha ifumbire y'ikizungu Nsabimana Sharutiye n'umurimyi aba mu ntara Rutana komine Rutana yatwiganiye ka burimyi ko mu gihe cya none atawurima atarenze gutabira yamanti iborohera kubera ifumbire izimvye
cyane ndakoresha ifumbire cyane ndiko ndaraba nka mu Rutana n'isi mu bisanzwe yamaze kutituka ariko kubera ino abantu bagwiriye bibakiraza niyo mpamvu rero udatabiye ndashobora kwimbura ubwo mwavuga ikizungu byoroshye cyane kuko bisaba uburyo ubuza amaheromba nta kundi
mu kirundi bari yamaze bati nta nyamba itagira gahonzi uyo mwavuga ikizungu naho abari nyo yikora kugira baronke umwimbu kiretse intamba myagaze ku mafaranga nawe nyo rafise uruhara mwitituka gyisi ndimwa nkuko tubyiganirwa na baziri ubusa Venerant umuhinga mu by'indimo akora mu buyobozi bw'uburinyi mu ntara ya Rutana
byeze ntuze mwavuga ikizungu bakavuga bukebuke kuko urazimbye kandi ashobora kubona n'isi igihe wakoresheje nabi uyo mwavu ntuze maze kuba mwishi mu isi arige nawe nyine uteze batitura bukebuke batitura isi
kumva izo ngaruka mbi ziva ku mwavu w'ikizungu mu ntara ya Rutana bariko barakwiragiza mu buyobozi bw'uburinyi igiti gishobora gusubirira mu misi iri imbere uyo mwavu icyo giti cyitwa Titonia diversifolia iracyo barundi bakunda kwita mukobwa ndagowe kizotuma abagihurumbiye baharonkera karusho ibyo bivugwa na Jean-Claude Gahungu umuhinga yaronosoye ibijyanye n'icyo giti n'ukugene gikoreshwa mu gutabira
icyo gitegwa Titonia diversifolia ariwo mukobwa ndagowe kandi bakacita ngo Turunesor Amerika kuko gifise ishugwe ry'umuhondo nka Turunesor abanyagihugu tubahanura kubo kwitse ico gite ubwa mbere kirakingira isi ndimwe ubwa kabiri numwavu mwiza w'ikirundo tiri urahinga ubwa gatatu kirakinga ingwara borinze kuja kugura imiti y'ukupompa ingwara co nyene kigakingira isi kandi kikavura ubwa kane amafaranga aragabanuka kandi kindi no gutegura abanyagihugu igihe umwavu wasubiriye kuzimba bamenye ingene bakoresha umwavu w'ikirundi
akamaro k'ico gitegwa ntikaramenyekana cyane mu barimyi ishingiro rya Anglikani yarafashe ya mbere mu kwigisha abarimyi ibijyanye n'ico gitegwa gitabira isi Titonia diversifolia ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana kuva kuri wa gatatu gushaka umunsi wa gatanu iryo shengero ko yatanga inyigisho ku bahuza bikogwa bo mu makoperative akorera mu ntara z'ubana ku gihugu cy'u Burundi Majambere Desire ageje gutunganya imigambi mu ishengero rya Anglikani ry'Imatana ni mu ntara ya Bururi
n'umunsi nuko tubigisha gukoresha igitegwa Titonia diversifolia muri make tugomba yuko baronka ubwo bumenyi ubumenyi bwo kumenya ingende bakoresha ico gitegwa cha Titonia diversifolia dikingirisi hanyuma igatuma umwimbo wiyongera cyane kandi bakingiyisi itabanje gutituka twatumiye rero abantu bashanze bafasha abanyagihugu bakora amashyirahamwe y'umudiocese ya Matana n'umudiocese ya Makamba aho naka bakorera mu ntara za Makamba za Bururi za Rutana za Mwaro benigice gitonya cha Gitega
ico giti cha Titonia diversifolia amababi yacu ni yakoreshwa mu gutabira isindimwa nayo mu kugitera hakoreshwa ingimba zacu nka kujya kwigikoze cy'inyumbati ibyo bitama butuye muri migi Faransa mu kigwizo nyo gihugu bahamagarirwa kugitera cyane cyane ku nkengera z'imirima yabo hakujya kwimikobeko ku mugambo kw'intara Rutana Fidelite Ishatse juri Amerika
urakoze cyane Fidelite Ishatse muri aka kanya nchuti namwe bagenzi reka tubumvisha karirimbo Generation Moto Moto karirimbwe na Sat B
Generation Moto Moto Eli Moto Moto Generation Moto Moto Give me titi Nakulo bate Give me titi Give me titi Nakulo bate Give me titi Eli Moto Moto Generation Moto Moto Eli Moto Moto Generation Moto Moto Give me titi Nakulo bate Give me titi Give me titi Nakulo bate Give me titi Wangie yuko Wakazi chane Minazi wanyu Suki ni nkurane Mbega nivyo Mumuliza baby Murugo wanyu Hari mkazi kaze Hariko nujiri chivazu Jewe ni kwa satura Satura mabafle Uuu Wanawe kigali Mbotu vjina nina uwe Baby Hai Sivishimo gura na wili joro nilisazwe Nyegira nyegira, nyegira nyiga nyiga baby Ini moto moto, generasyo moto moto Ini moto moto, generasyo moto moto Give me titi, nakuno bate Give me titi, nakuno bate Give me titi, Ini moto moto, generasyo moto moto Ini moto moto, generasyo moto moto
Radio ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda site yacu ya internet kuronka makuru ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo muri kino mukuru no mugoroba ariko mbere yaho reka tubashikirize ibice bikuru bikuru vya bigize amwe mu makuru twabashikirije twabwiye ko shami gishiramwe mpuzamakungu onurijejwe kwitaho impunzi ku isi ritangaza ko igitigiri cy'abarundi bahunga igihugu kimaze kugera ku 250,000 Fleming umuvugizi w'iryo shami yavuze ko ONU imaze kuronka ibice 3% vyonyene vy'amafaranga amamiliyoni 175 basavye kugira ngo bagerageze gukemura ico kibazo c'impunzi z'abarundi Handi naho twabwiye uko ejo ku munsi wa kane president wa Zimbabwe Robert Mugabe yavuze ko atazohindura ingingo yafashe yuko leta ariyo yonyine igiye kuyobora ubucukuzi bw'ubutaka muri ico gihugu mu kwezi guheze Mugabe yahaye amashirahamwe mpuzamakungu acukura ubutaka mu gihugu ciwe imisi 90 kuba bahagaritse ibikorwa vyabo kandi bavuye mu gihugu ciwe mu kiganiro kirambuye yagiranye na televiziyo y'igihugu President Mugabe yavuze ku gihugu ciwe caronse amafaranga tarenga amabiliyoni 2 kuri 15 y'abacukuye ubutaka mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'2009 Aho ni naho rero duheraheje ibiganiro vyo kuri no mugoroba turabashimiye cyane kubona mwaduteza amatwi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatou Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri no mugoroba mugire weekend nziza Imana ibahezagire mwese murakoze
This program has come to you from the Voice of America, Washington.